Iri ni ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, ndabaramukije cyane. Mwaramutse neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Mu Rwanda turavugira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turavugira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2.
Iyo ngingo twebwe twayakiriye neza yuko ibiharage byoguma ngaha mu ikomini yacu, ikareka kwishinga bigenda mu zindi ntara, tukareka kwishinga tubigura icyamunani kandi twe tubyegeje tugaca dusonze.
Uyu ni umunyagihugu wo mu ntara ya Kirundo ku cyemezo cya buramatari kibabuza kugurisha umusaruro wabo mu zindi ntara no mu bihugu baturanye. Ni mu kanya mu makuru yo mu biyaga bigari. Amakuru ariko turayahera kuyo hirya no hino ku isi, mwayateguriye kandi muragezwaho na Aloys Bigirimana.
Mwaramutse Thomas, mwaramutse namwe nshuti za Radio Ijwi rya Amerika. Aya makuru tuyahere ku makuru y'inkino. Umukinnyi w'umupira w'amaguru umunya-Argentina Lionel Messi akinira umugwi wa Barcelona niwe yatahukanye jo ku munsi wa mbere umupira w'inzahabu w'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu. Aka gashimwe gatangwa n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru FIFA gaciye gatuma aho umukinnyi rurangiranwa mu bagabo bakina umupira w'amaguru ku isi. Ku ruhande rw'abagore, Carly Lloyd asanzwe ari kapiteni w'umugwi w'umupira w'amaguru w'abagore wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika niwe yatahukanye umupira w'izahabu w'uyu mwaka urangiye w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu. Lionel Messi yari yigeze gutahukana ku gashimwe inshuro zine zikurikirana kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icyenda gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri. Cristiano Ronaldo akinira umugwi wa Real Madrid yaje ku mwanya wa kabiri. Umunya-Brazil Neymar asanzwe akina mu mugwi umwe na Messi yatahukanye ikibanza cya gatatu. Ibyo birori byabaye jo ku munsi wa mbere mu gisagara cya Zurich mu Buswise hasanzwe hari icyicaro cy'ishyirahamwe FIFA. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarafashe umugabo w'imyaka itatu n'umwe afise ubwenegihugu bwa Amerika yagirizwa kuba yarafashije umuhari w'iterabwoba wa Al-Shabaab ukorera mu bumanuko bwa Somalia no mu karere k'ibiyaga bigari. Uwo mugabo azwi ku izina rya Malik Alim Jones yagirizwa kuba yaragiye muri Somalia kugira imyimenyerezo ku ruhande rwa Al-Shabaab imbere y'uko afata ibigwanisho nk'umurwanya kuri iterabwoba. Abategetsi ba Leta ya Amerika bamenyesha ko uwo Jones yavuye muri Somalia aza i New York mu nyuma aja muri Kenya aciye muri Maroc no muri Emira Arabini aho yahawe imyimenyerezo yo kwica abantu benshi. Muri Kenya yagirizwa ko yahigiye gukoresha ibikoho n'amarokete. Muri Iraq abantu bashika 32 nibo bishwe muri Iraq mu bitero bine vyabihevye vyabereye ku mugwa mukuru Baghdad no mu micungararo y'ico gisagara ejo ku munsi wa mbere. Umuhari w'iterabwoba wa Eta Islamike wamaze kwemanga ko ari bo bagize ivyo bitero ku mugwa mukuru Baghdad mu gace kagwiriyemwo abamizirima b'abashiite. Abantu bitwaje ibigwanisho bacucagiye amasasu ku bantu bariko barasuma mu mamangazine imbere y'uko biturikiriza ko ibibombe bari bitwaje. Mu nyuma imodoka nayo yari itezwemwo ikibombe iraturika mu gisagara Baghdad hafi y'izo mangazini zo gusumiramwo. Ejo ku munsi wa mbere nyine ibindi bisasu bibiri byaraturitse hanze y'inzu y'uburiro mu gisagara cha Mudadiya kiri mu buraruko bwa Baghdad. Tukiri muri Iraq nyene, indege ya gisirikare ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarateye inyubakwa umuhari wa Eta Islamike ubikamwo amafaranga. Iyo nyubakwa irasha iratokombera hamwe n'amadolari yarimwo. Iyo nyubakwa yari mu gisagara cha Mosul. Abategetsi bo mu biro vya Pentagon muri Amerika bijejwe kwivuna umwansi baremeje ayo makuru ejo ku munsi wa mbere. Bamenyesha kandi ko ayo mafaranga umuhari wa Eta Islamike wayaronse uyakuye mu bikorwa biteye kubiri n'amategeko, ayandi ava mu rudandazwa rw'ibitoro, ayandi mu busuma, mu gihe ayandi bayaka abantu bakoresheje iterabwoba. Gushika ubu ntiharamenyekana ayo mafaranga yaturiwe igitigiri cyayo cyangwa ubwoko bwayo, ariko ibiro vya Pentagon bimenyesha ko atari ubwa mbere indege za gisirikare za Amerika zitera inyubakwa uwo muhari ubikamwo amafaranga. Muri Afghanistan naho abagwanyi b'abatalibani bararekuye umunye Canada bari bagize imboho imyaka ishika 5 muri Afghanistan. Ministre wa Canada w'imigenderanire n'andi makungu Stefan Dio yamenyesheje jo ku munsi wa mbere ko igihugu ciwe kinezerejwe nuko utwigoro cyakoze kugira umunyagihugu wacu arekugwe twavuyemo ikintu ciza. Kimenyesha kandi ko uwo munyakanada azwi ku izina rya Rutherford agiye gusubira muri Canada kandi agiye gusubira mu muryango wiwe. Ministre Dion arashimira leta ya Qatar yafashije kugira umunyagihugu wabo arekugwe. Uwo munyakanada Rutherford yagiye muri Afghanistan mu mwaka w'2010 abatalibane bamufata mu mwaka w'2011.
Ayo yaramakuru yo hirya no hino murumva radio ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mushobora kudusanga no ku rubuga rwacu rwa internet radio yacu voa.com. Noneho amakuru yo mu biyaga bigari. Mu Burundi muri sentare nkuru y'igihugu y'Imurambya umushinjacyaha yarayasabiye igihano cyo gufungwa burundu abantu barenga 50 bafashwe nyuma y'ibitero ku nkambi za gisirikare i Bujumbura ku itariki ya 11 y'ukwezi gushize. Etienne Karekeza araduha ibisobanuro birambuye kuri iyi nkuru.
Tomasi, aya ni amakuru ijwi rya Amerika rikesha abantu bakwizirwa kandi bakurikiranye urubanza rwaburanishijwe n'abacamanza basanzwe bakorera muri sentare nkuru y'igihugu i Bujumbura. Abagejejwe imbere ya sentare ejo bose bakekwa ko baragize uruhare mu bitero byagabwe ku makambi ya gisirikare tariki 11 y'ukwezi kwa 12 ku mwaka ushize. Abo bantu bose babura n'abafunze kandi ubushinjacyaha bwabagabanijemo ibice bibiri. Igice cya mbere ni icy'abantu bafatiwe ku ijabe no mu Nyakabiga. Iki gice gishinjwa ibyaha bitatu birimo gutunga intwaro batabifitiye uburenganzira kujya mu mitwe yitwaje ibirwanisho, icya gatatu kudurumbanya umutekano w'igihugu. Igice cya kabiri kigizwe n'abantu bafatiwe ku Musaga ubushinjacyaha bw'u Burundi bushinja. Kimwe n'abantu mu gice cya mbere, aba nabo leta y'u Burundi bashinja ibyaha bitatu. Ibyo no gushaka guhindura inzego z'igihugu zitewe n'abanyagihugu babicishije mu nguvu. Icyaha cya kabiri nicyo kugaba ibitero ku makambi ya gisirikare, naho icya gatatu n'ukwica abashinzwe umutekano. Amakuru dukesha abantu bakurikiranye izi manza kandi yemeza ko kwa gatanu w'icyumweru gishize ku mugoroba nibwo abunganira bamwe muri abo bantu bashinjwa bamenyeshejwe ko bategerezwa kubunganira uyu munsi mu rukiko i Murambya. Abavoka twavuganye ariko batifuje ko amazina n'amajwi byabo byatangazwa basobanuye ko basabye urukiko kubaha umwanya uhagije bagasuzuma ku buryo bwimbitse icyo ababunganira bagirizwa. Ibyo byatuma biga neza amadosiye yabo hisunzwe amategeko agenderwaho mu Burundi. Ikindi kandi abo bavoka batumenyesheje nuko abenshi mu bantu bakekwa bari muri sentare mu rukiko aho ejo kuwa mbere batari bafite ababunganira mu mategeko kandi ibyaha bashinjwa bishobora gutuma bafungwa igihe kirekire. Ubushinjacyaha ejo kuwa mbere bwabazanye imbere y'urukiko rubita inkozi z'ikibi. Nibidukundira mu makuru yacu yo ku mugoroba turaza kubagezaho ku buryo burambuye ibireba urubanza rwabereye mu ntara ya Murambya.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Noneho tujye mu ntara ya Kirundo aho buramatari amaze icyumweru afashe icyemezo cyo kubuza abanyagihugu be kugurisha mu zindi ntara no mu bihugu baturanye imyaka biyejereje. Avuga ko yafashe iyo ngingo mu ntumbero yo gukingira umusaruro w'abanyagihugu ariko cyane cyane ku mpamvu z'umutekano w'igihugu. Kuri iyi nkuru Jean Bosco Ndarurinze araduha ibindi bisobanuro.
Harakindwi ubuyobozi bw'intara ya Kirundo bufashe ingingo yo guhagarika imyimbuko ishoka mu zindi ntara no mu bihugu tuhana urubibe. Muri indwi irangiye ntitwashoboye kuronka buramatari kugira tumenye icyatumye iyo ngingo ifatwa, ariko twashoboye kuronkera hamwe n'abadandaza bo mu Kirundo insiguro icyatumye ifatwa. Hari mu nama buramatari yabagirishije kuri uwo wa mbere.
Haraje amafaranga menshi, ni politiki yo hejuru kugira ngo bari kuzana nk'ibigwanisho amafaranga y'agaciro y'amanyarwanda n'amadorari arimo bagakomanda amatoni n'amatoni kugira ngo mubugabira ntihagire umusagani sani ibiharage ibusoni ntihagire umusagani sahani y'ubufu ikijanje kubugizo nzu zose zisigara zigaragara atakintu nakimwe kirimo kugira ngo bice bishoboka muri pamu pamu yo hanze hari hategwe yikorera abantu baca bahunga bahora baca bahunga koko mwinzara mu kirundira twishye bakitwaza ngo ruzuba bakitwaza ibintu byinshi bashitse mu Rwanda imiduga ciza kubatora ibahungishe kuko bahunze intambara barimo barabica bafatiye ku bwoko mugabo w'umucuruzi ari wa muntu yaguhaye wa mutahe ntumenye icarico kandi bari bategwe yuko mu miza mu ndwi zibiri bose wawe bahunze
buramatari w'intara ya Kirundo avuga ko uwo mwimbo na cyane cyane w'ibiharage ugana mu gihugu cy'u Rwanda aho winjira hashizwemo ingufu nyinshi z'ingabo z'ico gihugu
amakamyo ashitse ingozi bashonga giye mu Kayanza ageze mu Kayanza gukeye impamya niyo yanyikiye ejo nari kumwe na buramatari mu Kayanza na nujejwe itwa Pascal rugi police mu Kayanza yambwiye yuko ari amakamyo ajya buka mu Rwanda mitrayeze ziri hakurya Kanyaru wasanga abasoda baje mu Kanyaru ni nkoho ku rutugu kugira ngo ivyo bintu bijabuke n'amahoro bashapakira bigiye muri pam pam ifasha abantu tutazi natwe ngabo ikintu turimo turapfa
iyo ngingo kuva igisohoka yakiriwe neza muri rusangi n'abanyagihugu bo mu ntara ya Kirundo bavuga ko yije kubatezurira
iyo ngingo twebwe twayakiriye neza yuko ibiharage byoguma ngaha mu ikomini yacu ikareka kwishinga bigenda mu zindi ntara tukareka kwishinga tubiguri cyamunani kandi twa tubyejeje tukaca dusonza kandi twa tubifit dusonza kobera tubisahora twishinga tubinyabagiza bigenda mu zindi ntara babidusahora bakabijyana ngo bumvishije amabeye
abarimye batagira ingire kwa mu mirima yabo bakabona ko bishobora gutuma bashora umwimbo mwinshi w'ibiharage
aho byugariye ikintu dukenye ni ikintu bitwa inkozo inkozo niyo nizo dafite mu ngozi wacu abona nkubu ikiro cifu kigeze ku mahera magana bikara rifu y'umwumbati ibiharage navyo biriko bigura amahera 500 ku kiro none wumva kugira uronke ikiro cy'ubugari bigusaba yuko bawashoye nk'ibiro bishika nka 5 by'ibiharage kugiranye n'icyo utuboga na kunyo n'agasabune byose tubironda muri ibyo bintu kimbuye nibyo twagurishije
abadandaza bari bagize iminsi bidoga ko ibiharage baranguye bishobora kubaborera ko basavye buramatari kubigira ubundi buryo bubandanye badandaza badahomba
none ubwo ubundi hoho ntumuhava mufashanya nabandi ba guverineri begereye ngaha ngozi na Kayanza mukabere ku muti ukuntu ngaha natwe twavyifashemo kugira ibintu ntibijabuke mu Rwanda aba badandaza abagenzi bacu baba baraguze ibi biharage nkuwo bavuga ati jewe ndabishora ibujumbura nta kuntu mu mutorero muti kugira ngo abandanye ashore kugira iyo stock yiwe ntiyabimufa
urongo y'igipolisi mu ntara ya Kirundo ati hari impamvu yo kutazihanganira uzorenga iyo tegeko
iyo ushamaze kuvuga yuko abantu bari mu makamba ariko araforoma ajya hakurya je mu bintu by'akaranga mutima we nawe ugacutekera vya biharage ko twara hakurya ngirango urumva ndagufashe ugacura abane bimbo n'abapolisi b'imuga dufise uko wangana urumva je ndi mu polisi ndakubonye uko nje ndagufata nimba bari ko batera mu polisi bajya polisi n'abana banyu n'inshuti zanyu n'abarundi ifaranga yo munsi umwe uronka muga urironze uri kuvyibusha uwoza kukwica cyangwa kwica abana bawe cyangwa bene wanyu n'acho rimaze
uburongo yiperereza mu ntara ya Kirundo nawe ati ivyo bambuwe birakwiye
abanyarwanda baratwambuye bikwiye batwambuye mu butunzi mu Rwanda ruhagaze neza kubera amafaranga y'u Burundi yose ahere mu Rwanda kuko abantu benshi bagurishije amazu baragurisha imiduga barafata amakredi mu mabanki atandukanye bafata amakredi batwara imyango aho hakurya ako rero twambura tukangira tukabashigikira mu kwashyira ifungugo
buramatari w'intara ya Kirundo yasabye abadandaza ko bokwihangana bakubahiriza iyo ngingo mu ntumbero yo gufasha abanyagihugu mu Kirundo Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
Radio ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda none tujye Bujumbura abashinzwe umutekano baraye batahuye intwaro n'imyambaro ya gipolisi na gisirikari muri quartier ya Mutakura aho babisanze bahafatiye n'umuntu umwe iyi nkuru turayegezwaho na Eloge Wirika neza
Ibyo bigwanisho n'ibikoresho by'inzego z'umutekano byatowe ku nimero 19 muri quartier ya Mutakura zone cy'ibitoke commune Ntahangwa mu buraruko bw'igisagara cya Bujumbura inzego z'umutekano zimenyesha ko zahawe amakuru n'umwe mu banyagihugu yanse ku ibyo bigwanisho by'inkumbi nkuko twavyiboneye abajejwe umutekano baje bafite amakuru akwiye Mugutori izo bigwanisho bimvye mu rupangu no ku mpande zarwo kuko izo bikoresho by'inzego z'umutekano ntivyari mu kibanza kimwe inzu yarahato izo bigwanisho biraboneka ko yimutsemwe abantu haraciye gihe ariko hari hakiri ibintu nk'amashuka makeya impuzu zaheze ibitabo harimo bibiliya harimo n'ibikoresho byo guteka no kuvoma hamwe na frigo bikiri muri iyo nzu abapolisi n'abasirikare twahasanze bavuga ko hahora haba bagwanye Umuntu yafatiwe akiryamye abajejwe umutekano bavuga ko ari kakorwa kwamatohoza icegera c'umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi Moyize Nkurunziza atubwira ibirwanisho bya hafatiwe
harimo inkoho imwe yo mu bwoko bwa Kalashnikov amasharjere 5 yuzuye amasasu y'iyo nkoho nyene hamwe n'indi sharjere igaragara hatowe kandi n'ama grenade 2 imwe yo mu bwoko bwa offensive yindi yo mu bwoko bwa defensive n'amasasu atari make yatowe amasasu agera ku 1990 y'inkoho ya Kalashnikov hamwe n'amasasu amajana 78 y'inkoho ya mi Kalashnikov
twese ivyo birwanisho n'amasasu hari n'imyambaro yahafatiwe harimo n'itari inzego z'umutekano z'u Burundi
hatowe kandi n'umwambaro w'igisirikare cy'u Rwanda hatowe kandi ni radio imwe bahana hana kwa makuru bita emeter receptor motorola hatowe n'imiti imiti ya y'abantu hejuru y'ivyo hatowe kandi imyambaro itari mike harimo imyambaro y'igipolisi imwe idafata imvura bita imperméable umwambaro wikwiye hamwe ni jacket irukwayo hatowe imyambaro ibiri y'igisirikare FDN imyambaro ya kera hamwe n'ama jacket atatu y'intambara y'igisoda cy'u Burundi
aho mu buraruko bwa Bujumbura kandi mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere hatowe ikiziga cy'umuntu ataramenyekana muri kati ya Cibitoke ku ibarabara ry'icumi uwo muntu agize wa kane mu bantu bishwe ku mugwa mukuru w'u Burundi kuva mu ijoro ryo kwa gatandatu w'iyindi twaraye turangije Eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
Murakumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda noneho tujye mu Rwanda Komisiyo y'igihugu y'abana ntihakana ko abana b'inzererezi biyongereye mu mujyi wa Kigali nkuko ibisobanura biterwa nuko leta yafashe umugambi wo gufunga ibigo byariraga imfubyi Asumuta Kaboyi araduye inkuru irambuye
Abagenda mu mujyi bibonera ko ahantu hahurira abantu benshi nko mu bigo bagenzi bategeramo imodoka ku masoko abana b'inzererezi bahagarutse ku bwinshi ubuzima bwabo bugenda bwangirika bitewe n'uko abishoye mu muhanda badatinya no kunywa ibiyobyabwenge ku mugaragaro aba ni bamwe twaganiriye banywa gakore ku manywa y'ihangu
ubuzima bwanjye mbona ubuzima ataro ubuzima mbese ni bobi
kubera iki baduhotera ngabaje badeka kudukubita muri kanya
igufwa ryacikiyemo hano nga hano mwitako
ubwiyongere bw'abana mu muhanda ntibuvugaho rumwe hari bamwe mu bayobozi bemeza ko kuba harafashwe icyemezo cyo gufunga ibigo by'imfubyi byabaye intandaro yo gutuma abana benshi biroha mu mihanda uyu ni senateri nta ukuri rya Jean Damascene uba muri komisiyo ya sena ishinzwe imibereho myiza y'abaturage
hano muri mere development niba shaka ari mwe bari cyo tuzageye batora uyu mwana baragiye baramureze nk'umwana w'ishuri barangije bafite ishuri byo kugira umwana azige primaire ayirangize arangije uwo mwana bamujyanye muri secondaire arangije uwo mwana bamujyanye muri university the way yawuzi kwari ukuvuga ngo abo bana noneho niba bashakira uburyo binjira muri society so iyo ufunze ikigo nk'icyo ngiye ko numva kiruta n'umuryango wa ntawukuri ryayo kuko yafashe ingamba zose zijyanye n'iyo mfubyi batoraguye ku muhanda abantu bagombye kuba bagitekerezaho kuko gufata programu ni byiza kandi ni ikigamije kirumvikana kurindwa mu muryango niyo yaba yarakuze agafatwa kwa ntawukuri ryayo agafatwa nabi wa murongo wafashe ntacyo bitanze
Abagenda mu mujyi wa Kigali ndetse nawe utuyemo nawe bemeza ko ikibazo cy'abana mu muhanda kigenda gifata indi ntera ku buryo basaba leta gushyiramo imbaraga igakemura iki kibazo burundu
bari abana bakaba bafatwa akajyane wawa bakagororwa pe n'uburyo bushoboka kuko urabona ko ari abana barapfuye kugira ngo bafate abajyana kwa kabuga bagenda bakubitwe bicwe nabi bajyana muri icyo kigo kiwawa bakagira gute bakabafasha bakabambika abana bagakara bakongera akagaruka
ntabwo leta urebye ibibazo leta ikemura ikibazo cy'abana mu muhanda kirorushigereranije ni n'ukuntu umba mbona ikibazo cyabo kimeze buri mwaka bari yongera ariko sibeshye cyane
komisiyo y'igihugu ishinzwe abana yemeranye n'abavuga ko gufunga ibigo by'imfubyi byaba byo byatumye abana benshi biyongera mu muhanda ndetse n'abagenda batoragurwa hirya no hino madame Claudine Kanyamanzu Wera ni umunyamabanga w'uraho wa komisiyo y'igihugu y'abana
kuvuga ngo umuntu yabyaye yataye umwana ku muhanda ibyo bintu ni ibintu tumaze iminsi twumva ni gahunda itarabo ntabwo rero ntaho byaba bihuriye ahubwo nizanshingano kuko wa mwana wagiye mu muhanda kenshi ugiye kureba niba abana n'ubundi bafite ibibazo bikomeye mu ngo usanga ababyeyi ntibahari rwose ibyo rero ntabwo rwose twabihuza ni gahunda kuko n'umuntu wemeye gufata uwo mwana nibyo na vuze byose byuko dukurikirana iyo miryango tukayitegura tugategura nabo bana nuko tujya kumuha uwo mwana twamubonye mu bunyangamugayo
igikorwa cyo gufunga ibigo by'imfubyi cyatangiye mu mwaka w'2012 leta yari yihaye kugeza mu mwaka w'2014 abana bose babonye imiryango bimukiramo kugeza ubu ariko abana bagera ku 3000 nibo bamaze kugezwa mu miryango mu gihe hasigaye abandi 2000 bigera kuri 2 batarabona imiryango ibakira komisiyo y'igihugu y'abana ivuga ko bizagenda bikorwa buhoro buhoro kugeza igihe abana bose bazabona imiryango ibakira iki kibazo cy'abana b'inzererezi biyongereye mu mujyi wa Kigali n'icy'abana basigaye bajugunywa na banyina bakiri impinja komisiyo y'igihugu uburenganzira bwa muntu ivuga ko giye kugikora ubushakashatsi bwimbitse ngo harebwe koko niba biterwa n'uko leta fasha umugambi wo gufunga ibigo birera abana b'impfubyi Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika I Kigali
banze ibasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika
Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziranegura ibitero byagizwe n'umugore w'abagwanyi ba Boko Haram muri Nigeria ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa 12 kugeza kuri 28 kimwe n'ibitero biheruka kugirwa n'uwo mugwi mu gihugu cya Cameroon, Chad na Niger abagwanyi ba Boko Haram bisha abantu benshi ataco babahora mu gihe abo bantu baba bagiye gusenga mu misigiti baje gusuma mu masoko yo hafi yabo canke bari ku ngendo zisanzwe kumayira leta zunze ubumwe za Amerika zirahojeje imiryango n'abagenzi babuza ababo zikaba zishigikiye igihugu cha Nigeria mu bikorwa vyacu vyo kugwanya Boko Haram Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizobandanya gufasha Nigeria n'ibihugu bibanye naco mu kugwanya iterabwoba rigigwa na Boko Haram naho ibikorwa byo kugwanya uwo mugwi vyateye intambwe nininya bitewe na kigoro kagigwa n'inteko ziva muri ako karere haracasigaye ibikorwa byo gutsimbataza amahoro n'umutekano w'abanyagihugu ba Cameroon, Chad na Niger na Nigeria ibitero bigenda biragigwa bimaze kugeramira ubuzima bw'abanyagihugu bari mu karere karimo uruzi Chad bagera ku mamiliyoni abiri n'ibice bamaze guta ingo zabo kimwe n'abandi barenga ibihumbi ijana na mirongo indwi bahunze. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimenyesha ko zigenda zirafashisha ibihugu bicuditse nayo muri ako karere ka Afrika zibifashisha abahanuzi amakuru mu buryo bw'iperereza imyimenyerezo ugutunganya ibikorwa kimwe n'ibindi bikenewe mu kugwanya Boko Haram. Amerika irongera igafasha abasinzikajwe n'ibitero vya Boko Haram ibashikiriza imfungurwa n'imiti n'ibindi byo kubafasha. Leta Zunze Ubumwe za Amerika igiye kubandanya kurondera ubundi buryo bwo gufasha ivyo bihugu vya Afrika bicuditse nayo mu kugwanya no guhagarika ubwicanyi bugigwa na Boko Haram mu ntumbero yo kugarura umutekano muri ako karere karimo uruzi rwa Chad.
Iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, mu kanya gato turasoza igice cya mbere cy'ibiganiro byacu, ariko Aloyizi Bigirimana aragarutse kutubwira muri make amakuru y'iki gitondo.
Incamake y'amakuru twabashikirije mu makuru y'inkino, umukinnyi w'umupira w'amaguru umunya-Argentina Lionel Messi akinira umugwi wa Barcelona niwe yatahukanye jo ku munsi wa mbere umupira w'izahabu w'umwaka w'2015. Ivyo birori vyabaye jo ku wa mbere mu gisagara ca Zurich mu Buswise hasanzwe hari icicaro c'ishirahamwe ry'umupira w'amaguru FIFA. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarafashe umugabo w'imyaka 31 afise ubwenegihugu bwa Amerika yagirizwa kuba yarafashije umuhari w'iterabwoba wa Al-Shabaab ukorera mu bumanuko bwa Somalia no mu karere k'ibiyaga bigari. Naye yavugwa muri Iraq, abantu bashika 32 nibo bishwe muri Iraq mu bitero bine vy'abihevye vyabereye ku mugwa mukuru Baghdad no mu micungararo y'ico gisagara ejo ku munsi wa mbere. Muri Iraq nyene indege za gisirikare za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarateye inyubakwa y'umuhari wa Etat Islamique ubikamwo amafaranga. Iyo nyubakwa irasha idatokombera hamwe n'amadolari yarimwo iyo nyubakwa yari mu gisagara ca Mosul mu gihugu ca Afghanistan. Nayo abagwanyi baba Talibani bararekuye umunye Canada bari bagize imbohe imyaka ishika 5 muri Afghanistan. Ministre wa Canada w'imigenderanire n'andi makungu Stefan Dio yamenyesheje jo ku munsi wa mbere ko igihugu ciwe kinezejwe nuko utwigoro cakozwe kugira umunyagihugu wacu arekugwe twavuyemwo umusaruro mwiza. Kimenyesha kandi ko umunye Canada azwi ku izina rya Rutherford agiye gusubira muri Canada kandi agiye gusubira mu muryango wiwe. Ministre Dion wa Canada arashimira Leta ya Qatar yafashije kugira umunyagihugu wabo arekugwe. Uwo munye Canada Rutherford yagiye muri Afghanistan mu mwaka w'2010 abatalibani bamufata mu mwaka w'2011. Amakuru rero twabateguriye avugwa hirya no hino ku isi, aha niho arangiriye. Mwari kumwe yashikirizwa nanje Aloyizi Bigirimana.
Radio Ijwi rya Amerika, amakuru ataha ni mukanya mwisahiza. Mugira umunsi mwiza. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi, mbaye mbike bamwe.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.